the song.
Rake patiku mijiwe. Patola di antafia de clu. Aguda gala lu. Na 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 na.
You are so smart.
Coco, 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 coco,